Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakiriye mu ntara ya Kivu y'ubumanuko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Ndabaramukije ndabahana kaze mu kiganiro yaga cyo kuri wa kane igenekerezo rya kane Ruhuhuma umwaka wa 2021 mu nimero yacu y'ijana n'icyenda mu mugambi w'urunani rw'amashyirahamwe Alerte Internationale pour Institute na Internews ku buryo bw'amafaranga y'ubumwe bwa Buraya mu gutorera inyishu yihuse COVID-19 mu karere k'ibihugu biyaga binini. Kuri mikoro muri kumwe na jewe Edouard Nzambimana. Inama z'amashyirahamwe kimuntu zatanguye kuri uwa kane igenekerezo rya kane ukwezi kwa kabiri umwaka turimwo mu nkambi y'impunzi z'abarundi ya Rusenda. Iyo nama yakoranijwe na CNR na HCR hamwe n'abafatanyabikorwa babo. Iyo nama yakoranije komite itwara kambi hamwe n'amashyirahamwe kimuntu mu ntumbero yo gushikiriza ibikorwa n'imigambi bazokora muri uwo mwaka dutanguye wa 2021. Uruganda rwo guhimiriza kubijanye no kwirinda COVID-19 ruherekejwe n'itangwa ry'amakarte simu yuguruyemwo ububiko bwa M-Pesa biriko birabera imarinde muri sekitere ya Mutambara muri komine ya Katanga kuva mu ntango y'iyinga. Abatishoboye bo mu kibano hamwe n'abimukira bava mu misozi ya Minembwe nibo baronkeje izo mfashanyo zatanzwe n'ishyirahamwe Action Aid. Mugenzi wacu Mihari Koldonchi yasubiwemo mu ijwi na Eric Itangisha.
Ujajwe gabwa yivyo bikoresho bibika amajwi n'ibindi karate y'umwari mu kinyamazuru mushinga na Jando Zepakiso yatumenyeje yuko abashiki igihumbi batishoboye bo mu kibano cyakiriye impunzi zo mu gihugu hagati bahunze intambara wo mu gice cya Fizi hamwe no mu gisagara cya Baraka ko nabo bafashishijwe izo karate zisanzwe zifise M-Pesa ari nazo zizokwakira amahera azori rungikwa n'ishyirahamwe kimuntu Action Aid ku bufasha bwayo. Ibigwati byatowe n'iryo shyirahamwe kimuntu Action Aid kubwiyo mfashanyo bikaba bishika 20 aho ikigwati cyose hatowe abantu bashika 50 bazitanze bakaba basavye abazihawa yuko bozibika hadata izo karate simu za M-Pesa kuko babishikirije kuri mikoro yacu. Abazihawe muri bo beshi ntanya kuzobagira telefone mu kinyamazuru bakaba basaba ishyirahamwe Action Aid kuzibafashisha kwamenyesha yuko bazohabwa ubu bufashe bw'amahera amezi 18 ni ukuvuga kuva muri uku wa kabiri mwaka w'2021 bakamenyesha yuko zishobora no kongerwa
n'isange. Ubushikiranganji bw'igihugu kubijanye n'ingisho bubicishije kuburongoye ubwo bushikiranganji umushingantahe Makonga yaratangaje kuri uwa gatatu igenekerezo rya gatatu kwezi kwa kabiri umwaka turimwo ko hatazokugururwa amashure mato mato n'ayisumbuye ndetse na za kaminuza. Leta iharanira intwaro rusangi ya Kongo hera ku igenekerezo ry'umunani ukwezi kwa kabiri umwaka turimwo nyene inyishu ivuye ku kwiyongera k'umugera wa COVID-19 muri ico gihugu.
Kubwiwe iyo ngingo yo kongera gutangura amashuri ntabwo ari ingingo y'ubushikiranganji bw'indero. Kubw'uwo mushikiranganji abahinga bo muri ubwo bushikiranganji barakoze ibirangamisi byinshi byo gutegekanya. Willy Bakonga ahamagarira ababyeyi kurindira ati isubira ku kivi riracariko ririgwa ko mu bushikiranganji bw'indero mu ntwaro no mu bindi bisata bijeje kugwanyikiza ca coronavirus. Abandanya avuga ati igihe bizoba ngombwa umukuru w'igihugu azotanga uruhusha hama itariki ishigwa ku mugaragaro.
Tuyarangirize yaga yacu kuri inkuru ciye ku masonga muri leta iharanira intwaro rusangi ya Kongo aribonekeje kuri uwa mbere igenekerezo rya mbere ukwezi kwa kabiri umwaka turimwo abagwayi ba COVID-19 muri bo 154 bibonekeje ikishasa 21 bakaba bibonekeje mu Katanga ya ruguru 13 muri Kivu yepfo 7 muri Kongo yo hagati 5 muri Kivu ya ruguru hamwe n'umwe mu karere ka Tanganyika. Nunga nangirije ya gayuno musi, ya teguwe na Hassan Shabani, afadikanije na Maria Karori, Manueli Hirambeba niwe ya raba hakariki, jewe Eduare Nzandumana na Chiva Shikirije na Huvuta.